Tuashimile kumandanya kumviliza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri kwa mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali na FM 93 n'ibice bitatu Karongi. Muri Uganda turiyo ni kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 ikisoro. Ku isi hose turi live kuri Facebook yacu na wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, YouTube, Instagram na X ni VOA radio yacu. Ikaze mu kiganiro muri sanga cuno munsi mwagiteguriwe kandi mbwiye kugishikirizwa na Diane ni nahazwe ndi muri studio yinzwe. Yeah, yeah. You are my African.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri isanga yuno munsi nkuko mwabibonye ku mbuga ngurukana bumenyi zacu zitandukanye, twatumiye umufasoni Micheline Barandereka yatanguje ikigo citwa Shekina Center kiri muri commune ya Rusaka ni ntara ya Mwaro mu Burundi. Bice mu mugambi wiswe ishure ryanje umuhana wanje canke muhiri wanje, ikigo Shekina kiragaburira abana baciga ko kikongera kigashigikira abavyeyi babo bice mu migambi ituma ubutunzi bwabo bwisununura. Hari abafasoni b'imwaro bemeza ko bate imbere ku buryo bashoboye kubaka amazu biciye muri Shekina. Hagataho abana biga kuri iryo shure bari mu ba mbere baronka amanota meza kandi atari mwaro gusa ariko ku rwego rw'igihugu cy'u Burundi. Ibanga ry'ubumenyi bwabo ni ryahe? Amateka ya Shekina burya atangura ryari? Shekina bivuga iki? Shure ryanje muhana wanje bisigura iki? Utu tubazo turi mutwo tuza guca ijya nino muri isanga yuno munsi. Madame Micheline Barandereka yatanguje ico kigo nkuko nabibabwiwe niwe mutumire wacu, turi kumwe ngaha muri studio y'Indwi. Micheline, ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Mwakoze cyane.
Mwakoze kwita ubutumire bwacu.
Mwakoze namu kudutumira.
Mbona Washington ibafashe neza.
Ego. Ego cyane.
Ego. Nuko rero turaza kugaruka ku vy'ikigo mwatanguje, muratubwira abana baciga ko imigambi itandukanye muri ko murakora, ariko imbere yuko tubijamo byose hari wibaza ngo Shekina, tubanze tuje kuri Shekina ubwayo. Shekina bisiguri kikubera iki Shekina?
Mwakoze izina Shekina n'izina kiheburayo rivuga ukubaho kw'Imana, no kuvuga ngo, no uvuga mu gifaransa la présence, no kuvuga ngo aho ubona Imana. Rero byavuye mu nkuru y'Abisirayeli bariko barava muri Egiputa bajabuka baja mu gihugu cyabo cy'amasezerano ya Isirayeli, hanyuma Imana igenda irabayobora. Yarabayobora ku mwango ikabareka igicu icyo bitutu bakagenda bagikurikira ko ntibari bazi yo baja. Hama mu ijoro naho hagaca haza ikindi kintu kibayobora, yari umuriro bagaca bashobora kubona kugira rero ngo bashobore gutambuka ijoro n'umurango. Tubisanga rero mu kuvayo igice cya 13 umurongo wa 21. Aho rero kwari ukubaho kw'Imana bakakubona, bakabona ko iyo Mana iri kumwe na iyo Mana ikabayobora. Nuko natwe twavuze tuti ni gute bariya abantu bataye ibyizigiro bumenya kw'Imana iri kumwe nabo. ni gute bomenya ko Imana ishobora kubayobora bagashika ku mugambi mwiza. Duca tuvuga tuti ico kigo tucite Imana iri kumwe nabo bayibone nkuko abanyisraeli bayibona. Nuko twabicaguye.
Nuko rero ico gihe mu vyumvira hari ryari ikigo Shekina kimaze igihe kingana gute?
Catanguye mu 2011.
Gitangurira ku migambi iyahe ahanini?
Twatanguye ku mashuri. Imigambi yo gutanga indero nziza muri babandi batishoboye, muri babandi bataye ibyizigiro, muri babandi ubukene batabona kazoza. Twe amashuri, tubaka amashuri hanyuma kugira ngo dushoboze abo bana kujya mu mashuri. Benshi barabizi yuko abana bava muri rya mihingo ya ruguru kure y'igisagara, benshi bataja mu ishure, usanga hari ibibazo bitandukanye bibatuma bataja mu ishure. Twebwe rero twatanguye tuza tuvuga tuti indero kuri aba bana, kandi indero nziza, indero ya karorero.
Muravuze muti mwatangure ku mashure, umuntu akibaza amashure muvuga ni gute? Shekina ifise amashure ya gute? Mwahereye kuri kangahe mugeze kuri kangahe?
Twatanguye ku mashure y'intango abamwe bita ya zero maternelle, hanyuma bamwe bimenyereza babana bato bimenyereza, hanyuma turaduga turashika muri amashure matomato ari bita ya primaire, hanyuma turaduga turashika mu amashure yisumbuye atuma abantu bashobora gukora ikigizamina bakagenda muri kaminuza. No kuvuga rero ngo bahera muri zero bagashika muri 13 bagaca baje muri kaminuza ahandi.
No kuvuga ko 2011 niho mwatanguye, turi muri 2024. Umushekina wa mbere nyimba ariko twomwita ubunye arageze guca mu university muri kaminuza.
Ego cyane, baragomba baje muri kaminuza, barakuze bamwe n'inkumi abandi misore, kandi byukuri turabishimira Imana.
Ego. Mugeze kubana bangahe?
Dufise abana 300 na 75.
Mwatanguriye kuri bangahe?
Twatanguye kubana 40.
Mwatanguriye kubana 40. Umuntu umushikanye mwaro, ndahibuka kera tuja yo gukorera ibiganiro ntihateye inyuma cyane, ariko nanone si nk'ibujumbura. Hadushikane twumve Shekina aho yubatse mu icungararo yaho, ni hagati mwaro muri Rusaka mu kigo kingana gute, kugira ngo twumve Shekina aho yubatse n'uko bamerewe abantu bahariye.
Aho turi si kure ya y'umugwa mukuru wa komine ya Rusaka, ni birometero nka 3. Hanyuma turahantu bita mu mahwane, ni ukuvuga ngo turahantu nko ku masanganzira, aho ibarabara rimwe rigutwara Inyakararo, ahandi rikagutwara Imuramvya, donc rikagutwara Mwishombo, ahandi rikagutwara Ifota. Donc turafise ni nk'ihuriro ry'amabarabara, ahandi naho rikagutwara Mwijenda. Aho rero ni ku musozi witwa Machazo, ariko kandi na Sukoline canke uwundi mutumba witwa Rugoti. Abantu baho babeshejweho n'uburimyi, babeshejweho no kurima no gukubita isuka. Hariho n'igitegwa cy'icyayi mu ntara ya Mwaro, hanyuma hakaba ikikijwe n'amakomine 6. Amakomine 6.
Akakabazo nakabaje ndabishaka, kuko muvuga ngo 375, naravye amafoto y'abari abana murera ingene baba baberewe, nkaca mbona imwari ingene hasa nkiyumvira 375, nkeka ko abana benshi bifuza kuja mu Shekina, uravye ingene baba bambaye, uravye ingene bafungura ku mafoto naravye. Ni kuvuga ko muragira ngo babe bake canke hari ha bishaka bataza, kuko 375 uravye aho mwaro iri n'abayikikuje n'abanyagihugu bari, nibaza ko ato woreka kwipfuza kwiga mu Shekina.
Ego, abana ni benshi, abana ni benshi bakeneye ubwo bumenyi, bakeneye kuba muri Shekina, ariko natwe uburyo ntibwo dukundira ko tubafata bose. Hanyuma kandi murazi yuko kuko twavuze ko turi mu gisata cy'indero, ishure rimwe ntibishobora kurenza abana 35. Ayo n'amategeko ya UNESCO. Urengeje 35 bajya barenga ko baherekeje abandi. Umwarimu ntashobora kubakurikira bose. Nico gituma twebwe duca dufata abo dushoboye, kandi dushobora guha bwa bumenyi twifuza nk'uko amategeko ya UNESCO bivuga. Rero turengeje byo tugora. No dukora ibyo dushoboye aho duhambije, twizera ko hagira abandi baza nabo bakadusahiriza bakadushoboye.
Ababyeyi barabitahura canke
ababyeyi
kose badashikirwa?
biragoye biragoye nukuri uburi mwaka turahamagara abaza kwiyandikisha haza nk'amajana 2 turondera 35 abavyeyi bararira abamama bararira ugahebu kinyegeza kuko ababwira uti ntibishoboka ati none uwanje ko atagiyemo none uwanje ko atagiyemo ariko kandi ntibashobora kujya mu bose nikibazo nico gituma twohimiriza nabandi bakaza bagakora imigambi nkiyo
muca mucagura gutegira ngo umwana mu mwakire none
nikibazo ciza hariko ibisabwa kugira ngo umwana uvuge yuko ari umwana adashoboye abiwabo badashoboye kumufasha turaba rero yama bya bindi biri muri ministere ya solidarite birahari ukaraba rero haba inzu abamwo imeze gute mbega yo bafise ikimusahiriza ku kwezi ico bita revenu mensuel mbega arashobora kuvuza umwana yagwaye mbega arafise igitungwa gitabira uyo mirima nimba afise imirima mbega arafise hakubita isuka ukagenda urarabaza amakriteri yose naho nyene ugasubira ukagaruka ugacura ubusinzi kaye gusumba abandi byagoye nikikogwa kigoye kuko ubu ufise benshi benshi cyane babikeneye benshi cyane ubona yuko bari muri uwo mugwi bica bigusaba kuguma ugenda umanuka gushika utore ca gitigi 35
murakoze gose madame Micheline katuje ku ngo ya telefone twakira abakunzi b'ijuri ya Amerika afite ibibazo bitandukanye Jean-Pierre ikaze ku ijuri ya Amerika no muri isanga
ego me ndashobora kubaza ikibazo
ego aho muherere hama muce mubaza
ya mba ngaha muri intuze ozambiro za DC Montgomery County Maryland nagomba kubaza iyo mugambi madame Michelle afite ni ingabire no y'Imana nagomba gusa kubaza yuko bahejeje y'icumi bamwe boja mubandanye bakaja muri university bagaheza high school bakajuja muri university abandi bakaja mu mashuri y'imyuga nk'iyukubarira kuko nk'ubu ndafise abantu b'inshuti umwe n'umwe engineer civil ari muhira depuis 7 ans ariko wahejeje kubarira we ni business man yaraguze ni machine murakoze
umwashaka kubaza nimba hari imigambi bacaba bategekaniriza bagiheza kwiga
yego me harye bahijeje y'icumi bamwe bakaja ibisanzwe bijya by'imyuga
murakoze
abandi mugabo bakabandanya byo bakababwira gusa ntuzeye difference ubishobora gatora
murakoze cyane Jean-Pierre mugira umunsi mwiza
yego mina
yego akabazo ka Jean-Pierre
ego ivyavuga nivyo ubu aho tugeze sitwebwe gusa n'isi yose nuko kwigisha abana kuburyo ejo bashobora guca batangura ubuzi bwabo batangenda kujya gusaba ubuzi twegerere turafise ico twamaze gushiraho n'ikintu citwa entrepreneuria nuko uvuga ngo uwo mwana turamwigisha entrepreneuria turayikora akayibona twaratanze impene mu mihana umwana wese arafise impene iyo mpene ni imusomesha utugomba rero ko uwo mwana akura abona yuko nimba impene ishobora kumusomesha nuko impene yoshobora gutunga ubuzima bwiwe na karero k'impene mugabo tuba tugomba kumweka yuko birashoboka yuko nubwo yoba yahejeje amashuri agaruka akorora canke agakora ikindi gikorwa kimuzanira amafaranga twegereye nta yindi myuga turashiraho kuko leta isaba yuko ufise ishuri nk'iryo ntucanga n'imyuga ucukora ibintu biri separe ni kuvuga ngo imyuga ije ukwayo ishuri rindi rya risanzwe formel ikagenda ukwayo naho rero twe duca dushiramwo ako kantu ka entrepreneuria turafise uko duhingura amasabuni abana barabibona tuguhingura amasabuni abamama bakayagurisha abana bakaronka amasabuni ariko kandi bakabona ko hari ifaranga riva muri ayo masabuni tubigisha rero kugira ngo bamenye naho bayiko bariga ko bateza kwikorera mugambi nibasohoka
muti impene irigisha umwana dusigure twumviye iyo nkuru y'impene
igisha umwana n'ubutunzi bikomeye hari iwacu muri mwaro muri rusaka ni gitungwa kizana amase hama ya kizanya amase bakimbura bagashobora kuzana ibyo kurya bikwiriye bagaburira abana ariko kandi ni ikintu kizana amahera iyo imaze kugwira turavuga tuti zimaze kuba zine yaravyaye ugashobora kwikoramwo imwe ugashobora kurondera ibikoresho by'uwo mwana ugashobora kuvuza uwo mwana ugashobora kwikenura kugira ngo wa mwana abandanye yiga kwishura iyo mpene irasomesha umwana iyo mpene iravuza umwana iyo mpene irashobora gukemura ibibazo byo mu rugo mu muhana w'uwo mwana iyo mpene rero abana ni bo bahavuye bayita sizukunza kubivuga mugabo ni nk'impene y'igitangaza mu kifrance bayise la chèvre magique no kuvuga ngo kugumwana ni impene si impene gusa ni impene y'igitangaza impene ije gukemura ibibazo byo muhira impene ije kumuvuza impene ije kumusomesha iyo mpene irafisa gaciro kanini uwo mwana rega kuravuga ati erega ya mpene niyo yasomesheje ya mpene niyo yatumye ngira amagara meza kumbure na je we nina sohoka nzokora umwuga nzana ikintu kinzanira amahera
ego no kuvuga ngo umwana acinjira ku ishure sinzi ko twokwita nk'agakado akaganuke ka mbere mu muha iba impene
tuyimuhageze mu wa kabiri muri rya shure ryo kwimenyereza cyo bita maternel kweki tutayimuha mu wa mbere turabanza tukaraba neza mu wa mbere yuko imigambi ayumva umubyeyi ayumva kuko hariho nibindi biherekeza mu kumushira mu ishure abavyeyi baraza kurima mu mirima y'ishure tubanza kuraba ko uwo muvyeyi afise iryo shaka ryo guhamvya abandi muri ico kivi cyo kurimira abana kugira ngo bashobore kuronka ivyo bafungura ince gituma umwaka wa mbere abaye kumwitegereza amaze kuza agakwiza amategeko tukabona ko abishiramo umwete ageze mu wa kabiri wa mwana tuca tumuha yangabire y'impene
hama muvuze ko mu kivi cyo kurima abavyeyi bose afite abana bategereza kuza kurima muri iyo mirima y'ishure niyo zafungu gatwabona ku mafoto muca mubagaburira
ego cyane abavyeyi baza rimwe mu ndwi umunsi wa gatatu guhera saa mo gushika saa yine hanyuma bakarima muri iyo mirima urumva neza ko abavyeyi b'abana barenga amajana atatu abari abavyeyi benshi bakubisa ikivi bagakubita isuka baraba bakoze igikorwa kinini mu masaha abiri amasaha atatu babakoze igikorwa kinini ibyo twimbuye rero nibyo duca tugaburira abo bana
hama abaheza bagafasha abo bana guteka nibo bitekera murafise abakozi babatekera n'abavyeyi
tugafise abakozi babatekera
ego
abo bavyeyi gusa baranze bakarima bakaza bakabagara bakaza bakimbura wanashaka ni nabo iyo stock bayijera bakavuga bati uyu ko twimbuye ibi byinshi reka tubiguze tujane tugurishe hama turonke umunyu turonke amavuta turonke inkwi zo guteka ni nabo babijera tubafise komite y'abavyeyi abo ivyo bimbuye byose barabipima bakavuga bati okay bazojya imisi iyi bazojya imisi iyi ibi navyo kumbuye bishobora kononekara nitwabibika cyane reka tubigurishe tugure umunyu tugure amavuta tugure amakara tugure ikintu gishobora gukora mu gikoni
ego tuzosaba abakunzi bacu baze kubagendera batufatira ama video turaho ko vyifashe dusubire ku murongo wa telefone twakira Manase Manase itumvi itkumviteka ikaze Manase
yego mwiriho neza
turaho nawe wiriwe uherere he
ndi Kampala muri Uganda
Kampala muri Uganda kabazo kawe cangirirana
ndi umunyarwanda nakomeje gukurikirana ikiganiro neza ariko nashaka kumubaza none afikiriye gahunda yabateganya kuza kwagurira no hanze y'u Burundi nangwa azagumye gukorera u Burundi gusa niba afite gahunda yo kwagurira hanze igihugu cy'u Burundi yadusobanurira kugira ngo natwe tubimenye neza kuko ndabona igikorwa ko igikorwa cyiza cyane
urakoze Manase reka akwishure
urakoze Manase uyu mugambi twawutanguje muri komini ya Rusaka uramaze gufata urumva ko abana bamaze gusohoka baje muri za universite uwundi mugambi ukurikira no gukwiza mu zindi ntara z'i Burundi muri komini zitandukanye kuko ibi bibazo biri mu Rusaka nibyo bibazo biri no mu yandi makomini bibazo by'ubukene ibibazo by'abavyeyi badashobora gushira abana mu ishuri kubera ubukene turagomba rero kubanza gutangura kuja andi mu gihugu cacu nitwabonaho naho bimaze gufata tuzoheza twitabe uzobakeneye gushira umugambi mu ngiro mu bindi bihugu turanzi neza muri Afrika cane cane ibibazo bihanze ibi bihugu bikiri mu nzira y'iterambere ni byinshi kandi birasa no kuvuga ngo nimba vyakunzi wacu no mu Buganda vyoshoboka rero nitwaheza tuzogutera kampo ni wa uri hafi nawo mugambi ushire mu ngiro
ngira ngo ya Tomoke Uwimanase muri Uganda, twakire Mataratara Claudine. Claudine ikaze ku ijwi ry'Amerika no muri Isanga.
Ego amahoro.
Amahoro neza. Uherega Claudine.
Ndi muri Rusaka.
Uri muri
Rusaka.
Imwaro, ego. Wegereye ikigo Shekina.
Ego. Niho ndi.
Nihuri. Nuko rero hanyuma tubwire ico kigura kibona urakibayemwo hari amakuru gifise ko
asha ni menshi cyane ego
ya tusangize twumva uko bimeze urakirimwo ufise y'umwana
ego narahibarukiye umwana
warahibarukiye umwana
ego fashe nafashe inyigisho nibungenze muri cyo kigo cya Shekina Center. Hanyuma nyanyigisho baratwigisha ibintu byinshi kandi bitandukanye. Twaraharonke inyigisho y'ukuntu twoshobora kubyara ku rugero. Barashobora kudufasha, baradukurikiranira amagara y'iwacu. Baratwigisha ukuntu twakwipimisha imbanyi hakiri kare. Baradufasha ibintu byinshi cyane, baratujyana kutuvuza. Twe kare nta twari tudi kwipimisha imbanyi, twashobora kugenda igiri na vuke. Ariko twarashoboye kuronka inyigisho, twaragiye igise nk'amezi abiri, kwezi kumwe kuva unabimenye. Izo nyigisho turazikurikirana, baratujyana kwa muganga, baratugirira ibipimo bitandukanye. Baratwigisha ukuntu twakwifata, twari tuzi no kuja no mu iradi. Ariko ubuye turamenya amagara y'iwacu ukuntu ameze, n'amagara y'ikibondo twibungenze ukuntu bimeze.
Urakoze cyane kubidusangiza, iraza kutubwira ico kindi gice cyo gufasha abafasore twari tukiri mu by'abana. Ariko ntiwanamuramukije Madame Micheline ari ngahe yatugendeye ku ijwi ry'Amerika mukumurukanye. Amahoro Mataratara, umeze neza?
Ndabaramukije, amahoro y'Imana.
No mu muhana n'amahoro.
Ego n'amahoro.
Akavuga abona kayiko karagwa katanguye.
Ego n'ukuri birere ni byiza cyane ntora.
Imana ishimwe. Ego
turatera ibigori.
Imana ishimwe.
Ego amen.
Nuko rero wari kuratubwira ati umwana wawe bisa nkaho wamwibarukiye ngaho ko waragiye uraharonkera inyigisho, kuva aho umenyeshe kina n'imbere y'uko uhamenye ubimenya, byifashe gute mu by'ubutunzi naho mu by'umuryango, uwo mwana angana gute?
Umwana afite imyaka 3 n'amezi 6. Umuryango ubuye twe turi ba mama, muco turi umuryango uteye imbere cyane, natwe abafasoni turashoboye. Kare nta kintu twazishoboje nyine asha. Ubu turi ba mama muco.
Niko baca babita abafasoni bagendera muri Shekina.
Ego.
Tuzaza kubaraba mutwereke ingene bigenda. Ako kana kawe kitwa gute rero, hama karamaze gutangura kuja kwiga?
Kitwa Arakazari, kade gatanguye maternelle.
Kandi kari muri Shekina.
Ya mbere. Kari muri Shekina.
Urabona ko kabikerebukiye, karabikunda.
Ego cyane gose. Karabikunda. Kaguma karirimba paseri.
Hanyuma none.
Utwana twasanga nyene dukerebutse.
Utwana two muri Shekina
usanga. Twese tumwiyumvamwo.
Usanga dukerebutse, naratubonye ku namenda turaba ku mafoto atandukanye, urabona ko tunasa neza utwo twana.
Ego.
Nuko rero Mataratara, wakoze kudusangiza ivyo uzi kuri Shekina, tukwifurize kubandanya uranigwa mu vyurimo vyose muri iyo migambi itandukanye. Mugabe imbere yuko ndakureka, uraja gukutsa ikivi na wewe?
Ego.
Hama umushinga ntahe wawe arabigushigikiramo mukavyumvikana byose nta kibazo?
Cyane gose, n'ukuri imigambi aramfasha, turashigikirana nyine mu migambi tuzatuba turiko turakora, tugakutsanya ibivi. N'ukuri arabimperamo amahoro, byose twabifashanya, nico gituma tuba duteye imbere nabo nyine, kuko baravyumva abashinga nawe bacu. Ego, kuko n'inyigisho zimwe twazironkera hamwe.
Ego,
izo batumvise tukazibamenyesha, n'ukuri bakabitahura.
nuko turamukiriza abo bamama muco rero bose uti kwijwi rya Amerika barabateye integego
hari ico tavuze bakubajije bati wavuye he umaze gushika he vuga umugambi waranguye bivanye mu nyigisho waronse cyane cyane bivanye mu kuziganya no kuguranana
tewe nari narumubinyende ataho yishikanye twaje mu migambi yo kuziganya no kuguranana yewe narashoboye kuba no saba ingurane narateye imbere mu bintu byo kubaka inzu ndashaka no kuntambwe ndaronka n'igitungwa cy'inka uruhande nukuri muri iyo myaka itatu umwaka kugira kane ndahamaze ndabona ko mu myaka iri imbere ishika nk'itandatu indwi natwe tuzoba duteye imbere cyane
uti wubatse inzu
ego
bivuye
kwarubatse inzu bivuye mu kugura mu kuziganya no kugurana natwaraguranye hama tugenda tugakoresha wa mugambi wo kubaka ya nzu bintu bikaza birajya mu ntumbero tukadandaza tukunguka hama ya nzu ikabandanya iduga kuri ya mafaranga twagenda kugurana mu byo kuziganya no kugurana
mugurana na hagati yanyu bigenda gute canke muja muri mu kigoshe kina bakabaha amafaranga mukazobasubiza mugurana na gute
oya twebwe turagenda tugagenda tuhagira umugwi w'abantu nka 22 turi kumwe muri Sekina Center hanyuma tukagenda tukaziganya nk'amafaranga ashika nk'ibihumbi 5 cyangwa ari munsi hama nyanywanyi ayo mafaranga turose tugaheza tukayaguranana umunywanyi ukamugurana akagenda gukora umugambi yifuza hama akazana ya mafaranga y'iwanyu hama umwaka uheze mugaheza mukagabura natwe rero amafaranga uyifashemo neza ukagenda nko kuyadandarisha urashobora kunguka hanyuma ugakora umugambi wose wifuza atawukomeye amashi
nuko urakoze cyane numva hari abafaso n'ibintwari kuko kera ntitwari tumenyereye cyane 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 baruguru bubaka inzu urumva kumva warashoboye kubaka inzu n'ikintu cyo gushima cyane
emwe nukuri ndashima ndashinga intahe n'inka narayirose ku ruhande ubuye turaronkana neza bigenze neza
kandi urumva n'impene uri mu kuronka kubera arcade niyagera mu wa kabiri bazuca muha impene
yego nagiye barampaye baraduhaye tumaze gusohoka inyigisho barazikurikiranye neza baraduhaye impene yego ubuye ziriko ziratera imbere
yego nuko
turabona ko imbere ari heza
urakoze cyane gose
yego namwe murakoze
urakoze ugira umunsi mwiza ngaho imwaro duce twakira na Didier ku ndi murongo wa telefone Didier kaze ku ijugi Amerika no muri Isanga
alo
ego ikaze Didier
ego muraho
ego turaho hererehe
semerereye kumuzinda
kumuzinda ni muri iruhande ya za Cibitoke
aya no kuvuga semerereye muri zone Marambya
Marambya ego
mugabo turi kote muzinda
nuko rero ikaze muri Isanga twagutumira ino munsi madame Micheline kugira tubwire ivya Shekina akabazo canke intererano
bo intererano niyo no muha
yego
kubera ivyo yakoze byose ni byiza mujya nasomye kuko jewe novuga ico nasomye kuko sinakurikiranye ikiganiro ivyo nasomye byose nabonye ivyo yakoze ari byiza kuko urabona bafashijwe ni benshi ama n'ikindi yobandanya akora umugambi nk'uyu kaguka nk'uko yapfa FVS FVS amaze Burundi urabona ko yatanguye ikintu gitonye mugabo ubu bageze ku bintu bikuru bikomeye rwose ego
ngira ngo intego umuteye arazumvise
ego cyane urakoze butwifurije neza kandi natwe n'izo ndoto zacu mu kwagura ukaja mu yindi mihango
mubandanye mukore nka kujya kwa FVS amazi Burundi murabona ba space bageze kure namwebwe ndabateye intege mubandanye ndahazi hari abantu b'incabwenge cyane kandi hari abantu bakerebutse
murakoze
Murakoze ego Nuko rero mukanya mataratara yatubwiye ikintu acya twugururira igice cya kabiri cy'ikiganiro kuko urumva ubwa mbere twari ko turashimikira cyane kubana ariko harimo abapfasoni harimo abatandukanye mugi imbere ko duca tuja kuri ivyo imigambi yindi atari y'abanyeshure Shekina musiguru bwa mbere mwasigwe ko bifatiye kuco mwipfuriza abantu ku ijambo ry'Imana muremera muravyivugira umwana hari dinari nda kuba yegukiramo kugira ngo yige muri Shekina canke uwari we wese akwije amako ya vya bisabwa kuba avuye mu ryango tifise yagize iki ntimuraba hasengera habe namba
oya ntituraba hajava umwana we wese arahawa arahabwa kaze ni kigo cyuguruye ku bana bose tutafatiye ku kumyizerere yabo
kandi harabarara buke
oya baririgwa gushika ku mugoroba abo bakuze bamaze kugenda mu mashuri ya bisumbuye ya secondaire abo barabandanya bakashikana no ku mugoroba
izamfungurwa amafungurira ni kanga
ni kabiri ku munsi bafungura mu gatondo baganwa ubuyi bagishika hanyuma bagaza gufungura saa 7 ibyo ku imfungurwa zikwiye kugira ngo bace babandanya gushika ku mugoroba
yego nuko rero turakira Menedora nawe imbere ko duca tuja mu gice cha kabiri kiza gushigimikira kuri indi migambi atari abanyeshure Menedora ikaze kujugya Amerika.
Hello.
Gomenedo ikaze kujugya Amerika.
Ndabumva.
Umeze gute Gomenedo?
Meze neza cyane.
Kumenga kaju kari hasi.
Oyaye.
Uri hehe wererehe muri kano kanya?
Mu kigo cya Shekina.
Nawe uri mu kigo cya Shekina.
Ego.
Duhava twibaza ngo ijuri ryawe riri hasi kubera ukumbuye Michelin ariko twamukuzaniye mukumburukanye.
Amahoro Menedo.
Amahoro neza.
Urakomeye imeze neza.
Ego.
No mu muhana muze neza umuryango.
Ego tumeze neza.
Abana batanguye neza amashuri.
Ego na mahoro namwe none.
Ego turashimye. Urabahaye amakaya akwiye baje kwiga basa amakaya akwiye.
Ego.
Imana ishimwe.
Ego.
Menedo nawe rero imigendanire ufitanye na Shekina ihagaze he ku mwana yigayo canke ku migambi ukorerayo?
Ihagaze kuri ivyo vyose kuko jewe imigendanire dufitanye na Shekina. Hari umwana nibarukiye mu kigo Shekina ku mugambi twite w'umukenyezi yibungenze n'amagara y'umwana. Rero uwo mwana yaravukiyeho uye yaratanguye ishure ari mu mwaka wa mbere. Umbaye imyaka indwi ari yo ndi. Rero umwana mbona ateye imbere neza. Kubisanzwe mbona bimeze neza.
Haheze imyaka indwi utanguye kuja muri iyo migambi yabo itandukanye ubuzima bw'imbere y'ukumenyana na Shekina n'inyuma yaho ubu tugeranije tugira gute?
Ubuzima bw'imbere yuko tumenyana na Shekina jewe nari umukenyezi akenye cyane. Hacaraza umudamu umwe aratubwira ati arambaza ko nibungenze ndabimubarira arambwira ati hariho umugambi twiteho umukenyezi yibungenze n'amagara y'ibondo ati sindi kora kujamu. Ndamubaza ndamubwira ko nashobora kujamu hanyuma rero ndaratwandika turaza muri uwo mugambi barasigisha ibintu byinshi bijyanye no kwiteza imbere kuri mu turima tuboga nyene ibintu bidufungura tumeze kugira tumere neza. Baratubwi twigisha rero ingene bo tuvuza yewe sinari nzi kugirisha ekogarafe kubera ubwo bukene sinaronka ayo mahera yo kugirisha ekogarafe. Ari hama rero barampimisha imbanyi muri ekogarafe inshuro 3-4 ndanagwara barambuza baranjana ni Bujumbura nahe Bujumbura nka naho nari nzi rero cyangira amagara meza uko.
Hanyuma ikibondo cawe wibarukiyemo ni wo wa mbere ucanga warufise abandi mbere kugira twumve ko hari habandi bari barize mu yandi mashuri mbere yuko umwana wawe aja muri Shekina.
Oya si we wa mbere ahubwo ni agira kangahe niwe wa nyuma.
Niwe wa nyuma. Iyo uravye none abandi bize ku yandi mashuri atari Shekina n'uwo yize ku ya Shekina hari ubudasa?
Onye yize kuri Shekina jembo numenga hari hakarusho cyane kuko wewe kubatanguye matarinere atera buwa mbere mu bivyo ntazi n'iriko birabu uyi ariko naraje kuraba amanota naho nyine nabonye bimeze neza cyane.
Hamukibona gute mu myaka 10 iri imbere bice mu Shekina?
Jembo numenga ndoba ndi mu Kenyazi yifashe.
Ego. Nuko urakoze menedo gira umunsi mwiza.
Ego.
Uturamukirije abo bapfasoni bose bari ngaho imwaro aho muherereye.
Ego.
Ego. Twakire Lucky ku yindi mirongo ya telefone. Lucky kaze ku jugi America.
Ego,
uherehe Lucky.
Mu Rwanda, nyine mu Rwanda, mu Burasirazuba mu Karere ka Nyagatare.
Sinzi gituma ntariko ndakumva neza, urashobora guhagarara neza aho uri usubiremo ikibazo twashaka kubaza uyu mumama.
Ufite icyo kigo na jambo ese ndaho bana kafuri kicibo ese leta y'Uburundi cyangwa se igihugu cy'Uburundi hari ubufasha cyaba kibasha kugenera kugira ngo ubufasha buha abanyeshuri kugira ngo babashe kuzamuka mu myigire ndetse no mu mitsindi ese iyo bageze mu
Lucky umbabarire sinda kugumana kuri telefone ko numva telefone yawe ntituko turumvikana ariko uko ribi kose akabazo kawe numvisemo dukenya nimba hari ico leta y'Burundi ibafasha madame Micheline akabazo ka Lucky mu Rwanda.
Ego cyane urakoze Lucky. Ego leta y'Burundi iradufasha kuko irashigikiye uwo mugambi bwa mbere, hanyuma programme dukoresha muri iryo shuri ni programme ya leta. Bisobanura yuko baratuba hafi niyo habaye amahugurwa y'abigisha n'abiwacu barajamo. Rero baradukurikirana ya hafi kandi turabibashimiye, mbese baramaze no kuduha agashimwe. Ego twaronse ubushimwe butari buke, twaronse ubushimwe kuwateje imbere komine yabo ako gashimwe bagakaduhaye araheze nk'imyaka yari mu 2018, hanyuma bagaduhaye n'akandi gashimwe mu 2023 kuri wa munsi mukuru mpuzamakungu w'abakenyezi. Aho bakaduhaye kubera guteza imbere umwana w'umwigeme ku ishuri, kubera abanyeshuri bacu 60% n'abigeme dushinga imbere umwigeme cyane, kugira ngo umwe wa mwigeme yari nyuma wa mwigeme atashobora gukwikira amashuri cyane cyane muri rya bagiye bava mu mihana ya ruguru. Kenshi usanga bashira imbere yuko aja kurongogwa cyangwa aja gukora ibikorwa byo muhira ntibamugeke ngo aje kwishuri. Turere twaje tuvuga tutumunye mukobwa mwigeme mugeke aje kwishuri, arashoboye kandi vyukuri baramaze kubona ko ashoboye. 60% rero naba abigeme bacha baduha kugashimwe rero kubera guteza imbere umukenyezi mu kumuhimiriza kujya ku ishuri, hamwe no guteza imbere abakenyezi mwe wa mugambi wo kwisununura wo kwiteza imbere. Ego ako gashi utwo nuko dushime tumaze kuronka no kuvuga ngo leta y'Burundi irashigikiye kandi irashima.
Ego nuko hanyuma rero madame Micheline abapfasoni babiri twavuganye bavuye muri Shekina buguruye ikiyago kindi umuntu yagira ngo Shekina ni yashire gusa ariko urumva ari imigambi myiza muranafasha abafasoni bafise inda tugira imigambi yindi itandukanye ikorerwa muri Shekina kugira ngo twumve ibindi bihakorerwa atari ishuri ryanje muhiri wanje nkuko mwabyiza.
Iyo tuvuze ngo ishuri ryanje muhiri wanje ni ukuvuga ngo uwo mwana turamufasha ku ishuri ariko turamuherekeza no mu mihana. Dusha turaba rero none mu mihana ubuzima bwe bugizwe n'iki? Bugizwe n'uko akeneye icyo afungura, bugizwe n'uko akeneye kwivuza, bugizwe n'uko akeneye ko muhira bamuherekeza bakaronka uburyo bwo kumusomesha. Hari imigambi rero twasanze idashoboka tudashizemo umugambi wo gusomesha abana tudashizemo nibigize uwo mwana ubuzima bugize uwo mwana amagara meza nico kintu kiza ubwa mbere namagara meza kuri uwo mwana kugira ngo ashobore kwigatezogira amagara meza dusubiye inyuma twasanze uwo mwana kenshi benshi bari bagwaye amakwashiruko gufungura nabi ngwara yo gufungura nabi dusubiye inyuma dusanga namagara makafise nuko umuvyeyi aguma vyara ningugana ningoga ataronka n'umwanya wo kuruhuka no kuruhurira uwo mwana ngo amwiteho abanza afungure neza duca tubona ko naho twiko tubasomesha uwo mwana arasiba kenshi areze muri umuna wiwe canke kuko mama yagiye kwahira icyayi kumunsi wo kwahira icyayi agaca asanga uwo mwana arasiba kwishura duca tugaruka tuti ni tutafasha uwo mwana mu magara meza no guhimiriza abavyeyi ibyo kuvyara ku rugero cyane cyane no gufata responsibility nkuvuga ngo ukamenya ko ari inshingano y'iwawe kurera umwana ku mwana aterera uwundi ahubwo ari wowe warera wowe wabavyaye duca tuzana rewa mugamba ro wumvise bavuze aho irondoka rijanye na magara meza tugabigisha tukababwira amagara yabo gupimisha kugira ngo bikunde wa mwana gume kwishuka twacire dushiraho uwo mugambi duca turondera abakenyezi bibungenze abakenyezi bakiri bato bageze babandi baguma bavyara kuko hari igihe usanga baje kwishure harimo abaciye n'ukuvuga ngo harimo abahejeje kuvyara ducage dufata tuti duhere hasi duhere kuri bake bake tubona bafise imbanye tubigishe uwo mugambi nabo bagende bigisha abandi naho rero twahuye na Menedo naho twahuriye na Alice muri uwo mugambi wundi mugambi dufise nuwo gutuzana gutanga amazi meza umihana ariko byabanje guhera mu kigo kuko twege tumaze kugira uwo mugambi wo kurima no kugaburira abana hageze kubiteka twaragize ikibazo cy'amazi meza duca rero turaje kubondera uburyo twozana amazi meza twarimvye cyo bita forage hama tumaze kuyaronka duca turavuga tuti n'uyu mwana zanzokaza aho gazimusinzikaza agasiba no kwishuwa amagara yo agasinzika reka turabe uburyo amazi yo mushikira meza duca rero dutangwa gutsiraho amaro bine public communautaire ahabana mu mihana batashe baronka amazi meza wundi mugambi no guteza imbere mu buryo bufatika bakaronka amahera bakaronka uburyo bwo gusomisha uwo mwana naho rero dutangiye iyo mpene irazana mase barayorora imaze kugwira bagashobora kuyikorako bakaraba ikibuze kugira wa mwana abandanye ishuri bagashobora gukuramo amafaranga umukenyezi twasanze ari nyuma bavyivugiye ubukene bwaramwishe agasanga kandi yikora kuri wa mwana w'umwigeme kugira ngo amufashe ibikorwa agume mu mirima kuko nta wundi afise amufasha tuti rero reka uwo mwana aje kwishura nawe tugomba turabe icyo guteza imbere genda mugende mugurana muje mu migu yo kugurana no kuguranana hama murabe yuko mwakwiteza imbere kandi vyarafashe harabamaze kugura inka harabamaze kubaka amazu harabamaze kugura ibivi byarafashe umukenyezi burya arashoboye iyo yogurutse amaso akabona uwumuhubura akamugirisha inama nuko arashoboye icyo nkundira kandi umukenyezi iyo aranguye imigambi ntarangura imigambi yiwe gusa ni imigambi y'umuryango icyo genda gikunda cyane kubona ca yiyumvira gusanura inzu kubaka inzu kugura inka kugira umuryango utera imbere niyo aguze ikivi ntavuga ngo ni ikivi cy'iwanyu ni ikivi cy'umuryango naho rero iyo migambi yose yaje kubera iki ko bikunde wa mwana abandanye ishuri niyo umwana ari hagati y'ivyo bintu byose uwo mwana rero kugira gume ku ishuri nuko haba no kumuherekeza mu muhana
yego
ku ishuri ryanje muhira wanje
ko murakoze cyane gose twakire muhinga bw'ivyuma izina bambare sinaryumvise nkari hindukiza uze kunyihanganira numvise umengani Eugene canke Huguette ikintu nk'ico uratwumva
amahoro neza
ego izina ryawe untunge uri insubiremo muhinga bw'ivyuma sinaryumvise ko bari imbere nitwa gute
nitwa Nizigimana Egide
Egide umbabarire Egide urumva ko narinda kwise Huguette nsubira kwiza
murakoze cyane
uherere hega Egide
Murusaka imwaro
no muse imwaro twagende
no kuri imana ishimwa ubwo imana ihabwe icubahiro kubona mwagendewe n'abanyamwa
gabanyamwa no muse batugende kera bavuga ngo ni mu by'amafaranga bwa buturi munyigisha
amafaranga turayafise n'amafaranga turayafise
nibuka ya nkuru y'igiceri kugira ngo umunyamwari umenyere byagenze
mwari mwageze kuturemeka igiceri
nuko rero iji ikibazo no musi twagutumire madame Micheline ko tugize imana tuhiriwe duhishije uri ngahura tubwira nawe icuzi kuri Shekina akabazo mbgabo kari ka kuzindukanya imbere ko tuza kutusangiza ibyo bize kuri ico kiko
murakoze cyane je muri usangi no kumutera intege vrema no muvyeyi wo guterwa intege kuko nubwo bavuze ko iwabo imwara iwabo w'amafaranga barabeshe baratubeshe iwa mwaro ni wabo w'ibikogwa uwo muvyeyi ni mboneza cane mu iterambere rya novuga iterambere ivyo twakwita mu kirundi iterambere shikira umwene gihugu kuko aho mbaye ndiko ndaraba nta muntu wundi yari bigere yumvira kwiterambere nk'iryo tubona uyu munsi umunyagihugu yobava nko mu yindi ntara dufata akarorero nka Bujumbura twegeranye ariko ararengana uretse naho yoba taharereye canke yoba atararonka uwo mugambi kuja muri umugambi wo gufasha abavyeyi umusara
Ejide turacari kumwe Ejide numva i telefone ukura twumva Ejide aka telefone kiwe karagiye muhinga bw'ivyuma baramutu ugarukanira kugira ngo abandanye heza nari kutsima kumenya nimba hari nawe warereyeho canke kimbgani yagaruka ntaco turaza guca tubigarukako hanyuma rero amabavu mufise amavu sinzi ko ingorane muhura muri iyo migambi yanyu itandukanye numvise umenga ni byiza ariko turi mwise usanga uko biri byiza hariho n'imiruho bizanana navyo ibibabangamiye iyo migambi yanyu kugira ngo ishobore ku hari ingorane muhura nazo
ego cyane ingorane ya mbere no guhindura ivyumviro kuko kugira ngo uyungire muri uwo mugambi no kwizera kushoboye ukava muri bya bindi bya sinshoboye canke ni naka yabigize canke barandinganije ukemera ukafata mu minwe ubuzima bwiwawe kavuga kuti aha rero na jewe ndahagurutse kugira niteze imbere nukuvuga ngo birafata umwanya kugira umuntu umwumvishe yuko ashoboye cyane cyane turabye ubyiyumviro twebwe dufise bivanye ni na culture yacu umukenyezi hari gihe uwumva ko umengo nawe uri icinyiza tube turaretse abandi ko boba baragucinyije ariko kandi bifata umwanya mugabe iyo bimaze gufata mwumvise ko ahaguruka akiteza imbere hanyuma namushinga akamushigikira twebwe rero nta mugambi dukora tutabanje kumva ko umushinga nahe nawe ashigikiye uwo mukenyezi kuko uri kurasambura ibyo rero naho ubona bifata umwanya kugira ngo bashobore kwinjira intambanyi urumva ya mbere nivyo vyiyumvira guhindura ivyiyumvira wewe uri umukenyezi hindura ivyiyumvira nawe we mushinga ntahe wiwe hindura ivyiyumvira mufate ubuzima bwanyu mu ntoke hama mu buhindure nta muntu azoza kubuhindura atari mwebwe nyene aho rero birafata umwanya nibanze ko naho twoja gutangurira handi duhera kuri izo nyigisho ibyo rero bizufata umwanya ikigira kabiri turacabangamiwe n'ikintu cyitwa kutagira umuyaga nkuba n'ukuri ikigo kirateye imbere ariko dukoresha wa muyaga nkuba uva ku mishwarara y'izuba iracazimbye ico bita amabateri birazimbye gose ugasanga bidutwara uburyo bwinshi hariho nk'amaordinateur twabitse ibyuma bya nyabwonko twabitse kubera ko bidashobora kuronka umuyaga nkuba ukwiriye wo mwishwarara y'izuba. Twarashobye kwimba amazi, ayo mazi akoreshwa n'umuyaga nkuba w'imishwarara y'izuba. Ariko iyo imvura iguye nk'ubu igiye gutasura, ni ukuvuga ngo amazi arakena, amazi aba make kubera ya mishwarara y'izuba ntayiriho. Tugasaba rero twifuza yuko twoshobora kubona umuyaga nkuba umwe utangwa na rejidezo. Dushoboye kuronka umuyaga nkuba n'ukuri twotera imbere gusumba aho tugeze uyu munsi. Tugagomba kuzana amahinguriro, mugaye amahinguriro atamuyaga nkuba ntibikunda. Turashaka gushyiraho ibintu bishobora gutuma icyo kigo gitera imbere, kikazana uburyo burushiriza gushahiriza ba bana bakaronka ibyo bakeneye byose ku ishuri. Mugabo uburyo bw'amatara butabonetse ni kibazo gikomeye cyane. Tugatera kamo leta, tugatera turamaze kwandika makete kwa kutwara rejidezo, baramaze kudufasha, turamaze kwishikana kwa guverner, imyaka yose tumaze tuguma dusaba umuyaga nkuba. Umuyaga nkuba kandi iryo terambere ni ukuri ryoshika kure, turonse umuyaga nkuba. Ngizo izo ntambamyi dufise ahanini. Hanyuma ikindi ni uko ubwinshi bw'abakeneye kwinjira muri icyo kigo ariko twege ntidushoboye gufata bose. Navuze ko hiyandikisha amajana abiri ariko tugafata 35. Nico gituma tugera tuti harakwiye abandi boza canke tukamultiplia tukadiplika kugira ngo abana benshi bashobore kubenefisia canke bashobore kwinjira muri uwo mugambi. Ngijo intambamyi nyamukuru dufise.
Hambavu izo ntambamyi ga Madame Sherine Yusui Damas nyuma muri 2011 turanakwibuka abana mu gisagara bakera tukubona ufasha mwibarabara. Ukaraba nka iyo wavuye naho ugeze umwana wa mbere wishimiye ukatubwira inkuru yiwe wivuga gute muri make, umama wa mbere wishimiye uwo muvuga gute muri make, nubwo ushaka kugahera muri bamwe batangura kera turafasha mu ibarabara.
Ubwa mbere na mbere uwo mwana aratwenga aranezerewe, icyo bavuga mu gifaransa un enfant épanoui. Igihe jewe namubona ari yijiriwe kubwa impamvu y'amagara make, yijiriwe kubwa impamvu y'ukutamenya kazoza kiwe, ariko uyu munsi aratwenga aranezerewe. Iyo umuhaye ijambo nawe nyine urabona ko afata ijambo, ariko kare tugishika nta jambo yashobora kuvuga. Uwo mukenyezi nawe nyine ni nkuko nyine n'umukenyezi yari yizinze atazi ejo uko hazoba hameze, ariko uyu munsi urumva ko akubyira ngo mu myaka ibiri, mu myaka itatu, mu myaka ine nzoba meze gutyo. Arafisi igicapo cahari na hazoba ejo, ariko tugihura nta gicapo yarafisi. Naho rero jewe mbona uwo mukenyezi uyu munsi ni umukenyezi w'imigambi, akubyira ngo aho buke nzoba ngeza aha. Nukuvuga ngo bahora bantangaza na jewe nyine bahora bantangaza cyane, kuko mugashobora kwicarana ukakubyira ngo ngwazigamugamugo nchuti yanjye ngo ejo ngo ndiko ndagira gutya na gutya kugira ngo icyo nzoba afise inka. Ugomba ko twe twabahaye impene, nta nka twabahaye, inka yavuye mu byo bagiye baraziganya kandi akabigirira umugambi. Aravuga ati mu mwaka umwe nzoba nguza inka, kandi bukeye nkayibona nkayibona ko
yakubaka inzu,
ati nzoba nubatse inzu bukeye nkayibona, ati nzoba naguze ikivi bukeye nkabibona. Umugambi uwo munsi mfi mbona umukenyezi uwo mugambi biraryoshe cyane.
Nuko nivyo gutera intege. Twakire na Paul kwinzi murongo wa telefone. Paul ikaze ku ijuri y'Amerika no muri Isanga.
Yego.
Uherehe ga Paul ucuduzicwe kugira ngo dushobe kumvikana.
Oje.
Uherehe. Ingozi ego akabazo kawe canke intererano
nera na huko kwa pomo kumuteri nege kwere kwera nando kwashaka izo bintu kandi nubwo bafise bakandi bafise uburyo mugomba kushaka kwitanga abashaka kwitanga no ku bantu mutazinanye mutagize ne bagashaka kendera cerekana ubonabo nabusanya abantu bake kwa kujisire kwa kungati kuraje alawe ni migambi yongezemo kwa ngo kondike wawa natowa tuwa shure kwa kwa kusuno moro.
Kurakoze Paul ngahu ingoze ugirumo simenzi ego soma ivya Shekina tugarutse kuri ba bana no mwishure. Nabonye ko Shekina abana biga yo baraza imbere mu manota meza. Apana kuri mwaro gusa mugabo no mu gihugu cyose. Umuntu akibaza ni gute imwaro umwana w'imwaro nshatse kuvuga ko abaruguru bataba bari ko bariga ariko kera twa abantu babona ko ibujumbura ariho hava amanota meza gusumba mugabo hari habana benshi bari muri Shekina basumbije amanota abana b'ibujumbura ibanga n'iryahe mu nokuvuga ngo hariho ikintu ki cyagenze gute
ibanga nuko gukurikirana uwo mwana no gushika mu muhana ije n'iryo banga rya mbere ryatumye uwo mwana ashobora kubandanya ishuri. Kenshi na kenshi bacira hagati canke agasiba. Asiba kubega, ikasiba kubega zangora yagwaye ntiyaronse cyafungura, yagiye gukubita isuka kugira ngo acingero ugasanga ivyo kwiga ntiyabishize imbere. Kuko afise ibindi bibazo bimuremereye. Ariko twege twara muwe mu bibazo vy'imuhira. Uwo mwana rero acashobora kwikonsentre canke akaronka umwanya ukwiye wo kwiga. Ikigira kabiri kandi, wa mwana ntataha afungura muhira. Wa mwanya wo guta wo gusubira muhira abari ariko ariga ku mugoroba gushika ku mugoroba n'uguvuga ngo hariho umwanya munini cyane abari kwishyure kuva mu samoya gushika isaha 11 n'inusu umwana turamufise imbere yacu turamufise kandi ariko ariga turamufise kandi ariko arafungura turamufise kandi n'amagara yiwe turayacungera ico ntavuze nuko hari umuganga aza rimwe pare ku trimestre kugice aza gusuzuma amagara yabo urumva ko umwana tumukurikirana cyane ni ntacyo buza ko ashobora kumenya turafise n'umuntu aza uwo wita accompagnateur pédagogique n'umuntu aza kugira ngo afashe abarimu kugira ngo bagume bahugura ubwenge bagume bamenya bagume bimenyereza kugira ngo batange ubumenyi bwiza bimenye bugezweho nawe nyene araza akaza gatatu mu kwezi ivyo byose ubifatanije rero ni ngombwa ku mwana amenya ni ngombwa
yego birumvikana hama none ikigoshe kina mu myaka iri imbere itanu iri imbere hariho abanze kuri Facebook muraza gucesha kwa maso ariho nkabavuga ati kuki mutari nko mu buke canke mutari nka handi muri bona gute muzomara inyota bo bipfuza yuko muja mutsindi ntara ga madame Sheline
ego cyane twabanje kubaka ico nita ni nk'umugambi pilot w'akarorero kugira ngo turabe ko bikunda hama turabe tubanze twipime natwege ku munzane turabe aho twavanye abantu naho twabashikanye aho twavanye uwo mwana aho twamushikanye aho twavanye umuryango we naho twamushikanye uyu munsi ntankeka biraboneka no kuvuga ngo harageze ko tugenda mu yizindi komine mu zindi ntara harageze rero tugatera akama abantu kuko twebwe dufise ubumenyi twakoresheje tugomba gusangiza abandi mugambo si twe tuca tuza tukabikora n'uguvuga ngo turaguherekeza utwereka abo duha izo nyigisho utwereka uwo mugambi aho tukorera hama tukaguherekeza mugabo duriko duhubura abiwawe abo ngaho muri iyo ntara kuko si twebwe twoza kubishyira mu ngiro twifuza rero abandi boza bakatwegera bati yamara twebwe turafise ahantu twoshobora kubaka iryo shuri wo duherekeza twebwe turiteguye kubaherekeza
hama mukurindira gutyo bamwe nabo bahejeje uwa 13 ivya kaminuza gutari proje ya kaminuza hari umugambi wa kaminuza Shekina muwa muri ko muri bibaza kugira ngo bazohere muri maternelle bakiri bato barinde bashika basohokere muri yo systeme nkuko bavyita mu France
twebwe ico tumaze gushiraho numugambi wuko abamaze kurerera muri secondaire abana bagomba begereze kuja muri za université hari umugambi twashizeho gukorera hamwe bakarima bakorora canke bakimbura bamaze kwimbura amafaranga yose bagashira mu kigega aya mafaranga bashize mu kigega ni yazoherekeza wa mwana gusomesha mu kaminuza twebwe mbere yo nta kaminuza twiko turabona muri iyi myaka ahubwo twiko turabona kugwiza ico kigo gifise kuva mu ntango muri primaire muri secondaire tugomba ko hatangura baze nziza kuko burya kaminuza yishizemwe umuntu atatanguriye neza hasi nta usutsanga ari vya bindi usanga bituma tutaronka ya karite bwa byiza bwa buryohe bwa bw'indero twegereye twumva dushimikaho cyane reka tubanze tugwize abana basohoka binjira muri za kaminuza kuko za kaminuza ziracyahari sinke zigahari hakugwiza za kaminuza ahubwo tugwize abazijamwo bafise ubumenyi bukwiriye ufatitse iwacu hariho ni n'intuze nziza university nziza ya mwaro umuntu yo fuma ashimika cyane kuri iyo university kugura ibindi bisata hanyuma biwacu bakinjiramwo mugabo tugwize hasi hasi niho hamaze kononeka tugwize baduge binjire muri university bafise ubumenyi bukwiriye canke baje gukora imigambi yabo bafise umunyi ukwiriye si bose bateza kwinjira muri university
eko nuko rero madame Micheline barandereka akajambo kanyuma mwubwira abana banyu mwasiga imwaro imbere ko muzoza kubasanganira abavyeyi bariyo muri rusangi nabumvirije kino kiganiro baba indongozi baba batandukanye ko bakagira ngo dusoze
abana turababwira ngo umwaka w'ishure watanguye gukora cyane barabizi neza kwariyo ndirimbo yacu gukora cyane ntacho babuze babayeho neza bafungura neza birirwa ku ishure bafisa bigisha bakwiye basubikoresha bikwiye tubasabye umwete wo gukora cyane ntibasamari hama bibuke cha kibanza cacu ko camari kibanza cambere
murakoze cyane madame Micheline barandereka mwakoze kuwita ubutumire bw'ijuru rya America tuyifurize kwandanya muranirwa mu byo murimo byose ejo nitwongera kubitura muri Shekina muzo twita
mwakoze cyane mwakoze kutwakira muri studio yanyu mwakoze nuko twakira Washington
murakoze muri studio y'indwi mari 10 na Diane ninahaje kuri micro nabategure nongera ndabashikiriza muri sanga no munsi muhinga bw'ivyuma yakoze Nadia Tahana ingenieur Cornelius twakoranye twemitwifurije umunsi mwiza.